Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda muri neza nshuti mwese namwe bakunzi ba Radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkurikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga haraze imyaka yababa ibiri abatitsi bajejwe indero n'inyigisho mu mashuri kaminuza bafashe ingingo yo gutanguza vyigwa vya doctorat mu Burundi no kuvuga vyigwa vyo muri kaminuza ku rugero rwa gatatu mu mashuri kaminuza inyuma y'umutsindo wa maîtrise. Urongoye ico gisata cha doctorat ni professeur Juma Shabani yabaye vice-recteur muri kaminuza y'u Burundi amabanga yabangikanije no kwigisha ibiharuro muri faculté ya science mu nyuma. Professeur Shabani yaciye ashimwa n'ishyirahamwe UNESCO yakoreye mu gihe kitari gito ahenshi hari umuyobozi aserukira iryo shyirahamwe mu bihugu bya Afurika bitandukanye birimo Zimbabwe, Senegal, Ghana hamwe ni Paris mu kucicaro cy'iryo shyirahamwe. Muri iki gihe kandi Professeur Juma Shabani yigisha physique théorique na mathématique muri faculté ya science muri kaminuza y'u Burundi. Niwe kandi ari umuyobozi w'ivyigwa vya kaminuza ku rwego rw'igihugu mu Burundi. Ariko mu kanya ubu nyene tugomba dutangura ikiganiro turonse ubutumwa kuri email bwa Dr. Shabani avuga ko afatiriwe ariko hari abagabo ntihagwibara. Turi kumwe na umushyantahe Libera ntibashira kandi akaba ari professeur muri université libre de Bruxelles. Emilio Neza, professeur Libera ntibashira kandi.
Mwiriwe neza, ndaramukije n'abari kwa twumviriza.
Murakoze ngaho.
Namahoro namahoro.
Akabeho karaheze ngaho i Bruxelles.
Yego cyane, wasa neza rwose akazuba kariho.
Yego nivyo, nkuko mu byumvise rero uyu munsi tuvuga cyane cyane kuri ya programme ya doctorat yatangujwe mu Burundi. Umushyantahe Juma Shabani yari kutubwira igitigire cy'abanyeshuri bahari muri iki gihe akatubwira n'urugero eka aho bashikanye icyo gikorwa nkuko byari byategekanijwe mu myaka nk'ibiri. Abambere bahejeje muri aya mashuri boba basohotse ariko muri aka kanya ntabonetse. Libera ntibashira kandi namwe ndazi ko iyo programme mwayikurikiranye cyane rwose kuva mu ntango, mwaragize uruhare rukomeye cyane rwose kuva mu ntango. Nashaka ariko mutubwire ukuntu bigenda kugira ngo muse eka n'ubuhinga bwinshi cyane rwose muri za kaminuza muri Université Libre de Bruxelles u Burundi muri iki gihe n'abarimu benshi basa n'abagiye mu bihugu batari bake. Sinavuga ko ari benshi, hariho bafite doctorat batari bake bari mu bihugu bitandukanye. Uyu mugambi wo gutunganya doctorat mu Burundi kuri mwebwe ndazi ko muwukurikirana n'ubu uyifashe gute?
Uyu mugambi wagiyeho watangiye gutegurwa araheze hafi nk'imyaka ishikine. Nshaka kuvuga yuko kwa mugambi wizwe wigwa n'abarundi nibo bari bafashe mu minwe, ariko na za kaminuza zo mu Bubiligi cyane cyane zarafashije mu itegurwa ry'iyo ecole doctorale n'uburyo bwatanzwe n'igisata cya kaminuza zo mu Bubiligi zivuga rurimi rw'Ifaransa n'izivuga ururimi kw'Ikiholande, la communauté flamande. nibo bashobora gutanga uburyo barabushikiriza kaminuza y'u Burundi hanyuma bariga za program bararondera abarimu mu bisata bitandukanye hanyuma rero haraheze imyaka ibiri uwo mugambi bawushize mu ngiro no kuvuga yuko abanyeshuri ba mbere baratanguye haraheze imyaka ibiri hanyuma rero umugambi utunganijwe abanyeshuri bariyandikisha biyandikishije hariho ama ibyigwa bimwe mwe bakurikira ariko harateganijwe no kuza kurahura ubwenge amuzaburaya novuga yuko hariho abanyeshuri nubu bari ngaha mu Bubiligi babaje kugira ubushakashatsi kugira bashobore kuronka ibitabo baronke za article zikenewe kugira bashobore kuba kutegura neza ibikorwa barimo
nkuko byibonekeza professeur Libera ko mwakurikiranye uyu mugambi murashaka kutubwira abanyeshuri bari muri iyo programme muri iki gihe mwamubaza
igitiki sinakizi neza kuko uyari imyaka ibiri umwadonga ari umwabinje umwaka wa mbere n'abitwa nta myaka iriho mwumve neza nshaka kuvuga abiyandikishije kaminuza yunuzeye ico gisata gitangura n'umwaka rero ariko ico nzi mu ntango myaka abari biyandikishije bifuza kugira iyo doctoral barashika hafi ijana mirongo ibiri mu ntango haraheze imyaka ine mugabura bose ntibakiriwe kuri ijana mirongo ibiri
hari igitigiri cy'abanyeshuri bashobora kuba ari mirongo ine na batatu harimo n'abavuye mu bindi bihugu ayo makuru mwamo yafise ko hariho n'abiga mu Burundi bakurikirana iyo programme doctoral bavuye mu bindi bihugu
ni gucane noze uko byari biteguwe kwa barashobora kwakira abandi bavuye mu bindi bihugu kandi sijya mbere kaminuza y'u Burundi yakira abanyafrika bandi mbere mu myaka yahera kera n'abashinwa baraza kwiga igifaransa mu Burundi no kwibutsa yuko na Dr. Mukwege aheruka kuronka agashimwe bita Prix Nobel ko yagize Bujumbura
ego me matrado somina yize ubujumbura eka nabamwigishije eka n'umurekiteri hari icyo gihe nibaza ko twavuganye nawe nyine na munyeshuri bibuka cyane rwose tukivuga kandi kubyerekeye abanyeshuri bo muri doctorat bari kwaragira ubushakashatsi aho mu Bubiligi nk'uko mwabivuze mu myaka nk'ibiri cyangwa umwe bahejeje botangura ikamba kandi kavya bitabo byabo bita nkateza ico ni gikuba cyoroshe mu Burundi muzi ko ububiko bw'ibitabo budashemeye cyane rwose nko mu bindi bihugu bitembere
mu Burundi byoroshye cyane n'ibyoroshye na gatoyi kuko hari ngo hari ibibazo byinshi cyane icambere uburyo buke cyane cyane muri mwe bita mu Gifaransa amarovi no kuvuga ubushakashatsi bushasha buguma busohoka uko bashakashatsi banditse ivyo rero ntivyoroshe na gatoyi ariko hariho umuti kubera ibyuma byangarukana bumenyi bimwe bita internet umushinga ndahesha abandi ndazi ko ari umushinga ntawe w'ishaka ko icyo kibazo bateza ko yaragishize imbere nta nkeka ariko rero ntivyoroshe ariko nico gituma rero batunganije iyo ecole doctorale bategekanije yuko abanyeshuri bariko bariga muri aya mashuri baronka uburyo bwo kuza muri za kaminuza z'i Buraya hanyuma bagakora bakarondera ibyo bita documentation iyindi ngorane ya kabiri itorohera abarundi muri kiriture y'iwacu murazi neza yuko dushyira imbere cyane ibyo gufashanya nshaka kuvuga ibintu by'imanza mu Gifaransa bita lo social ivyo rero biratwara umwanya munini cyane gose bigatuma uri kuragera ugira ubushakashatsi ataronka umwanya ukwiye ariko rero ibyo biva ku kumunyeshuri wari wese araheza akitunganya uko ashoboye agategekanya umwanya ukwiye ukugira ukugira ubwo bushakashatsi
mwavuze ikibazo cha documentation ariko hariho ni kibazo cyo nk'abantu eka bamenyereye gukora ibyo bikorwa byo ku gufasha abandi ba doctorant nk'aba bakabaha nk'uburyo eka birakenerwa cyane cyane ko rimwe na rimwe uyo munyeshuri ariko agira doctorat abonana n'uwundi mu professeur amuhinzira icyo si kibazo gishobora kuboneka naho hari uhingangurukana ubumenyi ushaka kumurungikira ibyo intambwe umaze gushikako
mu bisanzwe kugira bakire umunyeshure nuko abayagize umugambi w'ubushakashatsi agiye kugira hanyuma ica kabiri nuko abafise umufasha niwashaka abamufasha ari babiri hariho umurundi abari kuri kurubuga no navuga ko ari kurubuga hakaba rero n'uwundi mufasha abari mu nkino nka mu Bubiligi hama rero abo bafasha babiri bagaca bakorana kuri bafasha umunyeshuri no kuvuga yuko umunyeshuri aje akamara amezi atatu ngaha mu Bubiligi abari ko akorana n'uwo mwarimu yemeye kumufasha muri icyo gikorwa ibyo rero hariho ni n'uwundi muti ibyo bita amaseminaire no kuvuga yuko abanyeshure bari kubagira ibyo by'ubushakashatsi barahura bakaja hamwe baka umwe wese akavuga hagejeje abandi bakamuterera ibyumviro hamwe n'abarimu bandi babariho kugira ashobore gutera imbere
ariko hari nk'abantu bashaka kuvuga ko intambwe yafashwe ari ndende cyane rwose tuzi ko n'ivyigwa vya maîtrise bitatembere cyane rwose muri kaminuza y'u Burundi mu kanya gato cyane
ego ivyo nivyo ni murabiye rensho barabizi yuko hariho nivo zitatu hariho imyaka itatu ya mbere muri kaminuza ariyo bita bashoriye cyangwa bakaroreya hariho imyaka ibiri bita master hakaba rero na doktora mu Burundi ivyo imyaka itatu ya mbere iratunganijwe neza aho nta kibazo kiriho ariko imyaka ibiri ya master ni ibintu bishasha ni ibintu bitaraja ku murongo neza byarateye n'ingorane cyane gusimbira rero kuri ecole doctorale nibaza ko mu gice kimwe si bibi mu kindi gice si byiza si byiza kubera iki kuko no uburyo bwinshi buriho kuja muri viza muri iyo myaka ibiri izo nivo zibiri za mbere na cyane cyane za master ikindi iciza cyabyo ni uko mu Burundi hakenewe abarimu batari bakeye les formateurs abo baformateurs nabo baforme muri izo za ecole doctorale mu gihe byotunganywa neza uburyo bukaboneka abarimu bakwiye bakaboneka ibikoresho bimwe by'amarovi navuga bikaboneka babo bari kugira ecole doctorale bakanonosura neza bagaheza bafise ubushobozi ubumenyi bukwiye kugira nabo bigisha abandi aho oye yobaramata vya mavuta kuko murabizi neza yuko ikibazo c'indero ari kibazo gikomeye mu gihugu
tubiyutse nshuti mwese ko muri koma babandanya kumviriza iradio hinjwe rya Amerika turi kumwe na demokrate miriwe neza
yego cyane
miriwe muri hega demokrate
tubundanda munyakwindi Burundi
yego mi kandi kaze na ninde
bo akazana kanje naye kuri demokrate Cambodia
Cambodia demokrate duga kwijambo kibazo cy'imbiro turi ko tuvuga kuri programme ya doctora shasha mu Burundi duga kwijambo
mande mu namugeze mu kimero bwa mbere bwo
narabumva
ya makubijana ni nyinshi za kaminuza ku kwa cyama doctora nukufuga hali kwa mwaziko ujemilizabe ya kumbele nunga hali kutiswa na agotelishu ya chanje ikani yangu yeneza
mushaka ego
mkoti kutu walaba amuburo hondi mwizani mbelo alivazo jishu chane goe mbega ngomba kuwaza mwite kwa kishasa kwa mwana basama dokitora niyawande ya metrize
ego
mbubo basa kwa kila onyishu wa angai kungaka basa yifu ya ito kishacha nukufuga mbega mwoho izangine kwa pyo zari tiyo ito kisha mbele kikira kabili mbega mwoho abo yisi nukufuga aliki shababu abo bisa lefromatele mbega mwoho barakui
ego
ya nafuze yuko basa umuye shure asa kukwa mwana wadabi kwa lefromatele wadili umwa kwa limuli mwoho mwili kuna kwa ringa mwoho ndi nukufuga alika mwafasha mwili nga nika jiki chawati yu
yego
ndeo wika kifatani nisa ato kitora mwili afrika ya tulese mwili yogo nisho kasa wajinu mbukwa chane kwa kubugeni wanye mahanga wa shuwa kuza wa kiza na hili mbona ko amwili nisho za umrenda na hapo kifashi vipaji ni kuyo ili ikiku kilimu
mura kuzi demokrata
atawazo kanyuma
yego
ndangiri zako jenda pisa machinga chane gosi kumisha anye nukunu awanye shuri baki kwa nukunu bashikaje naona kwa vishini kame nuhuza zaji yuri hindagulika haizi wadi gizeki miyaki misata nile yuri hindi laka wano miyaka yunga wana kore ilo umucho mifani mchua awadu rafika kwa shafika gizeka vile vile alingora na wabu nagichomu leneza atigile uko mwanyiro imeze muri kaminuza icyo muri cyo gisata cyo gitora kumve ko n'umwanyiro cyari umwashye ko ngumva no mugongo yo kiga agacha yo dipembe agatatu yego murakoze
demokrate ibibazo demokrate abaje n'ibibazo nibaza ko Juma Shabani yaboneka yavyishura neza kuko abaza abanyeshuri uko bangana muri iyo programme akabaza ikibazo cy'aba formateur nibaza ko professeur Libera ntibashira kandi yacishuye ku buryo buhagije ikindi kibazo cya demokrasi nuko mbega avuga ko afite amakenga umukene arashaka kwinjira muri iyo programme
neza cyane gose hariho nuzeye ibitegekanijwe kugira bakire umunyeshure icambere joko ni ivyo OS mu Burundi gusa ni muri za kaminuza zose nuko bakira abanyeshuri baronse amanota meza muri za master no kuvuga dufate kenshi ni kuva kuri 18 ku 20 gushika kuri 20 ku 20 ku banyarwanda nukuvuga rero yuko hari ibitegekanijwe kugira umunyeshuri yakigwe nuko aba yari yagize nuze master hanyuma akaba yaronse amanota meza muri kaminuza mu bice bibiri bya mbere by'ivyigwa byo muri kaminuza icyo nubwira demokrate nuko nuzeye icyo abarimu navuga ko bafasha n'abarimu baba baranonosoye ivyo vyigwa vya ikore doktora bafise amadoktora hanyuma rero bafise uburenganzira n'ubushobozi bwo gukurikirana abo banyeshure ni vyiza cyane kubona bashobora kuba ko baboneka umwarimu akurikirana umunyeshuri ari ku rubuga n'undi ari hanze ashobora kumurongera uburyo atashobora kuronga ari mu Burundi ibyankenegwa nibaza ko ntavuka ngo yuzure ingovyi yes no janga ngo beshe ku byankenegwa bikwiye oya ibyo rero mugabo hariho uburyo biteguwe neza hariho abarimu benshi bari muri za kaminuza mu Zaburaya twese twashobora gufasha ivyo bibuze tugaterera dukoresheje ubuhinga bushasha kandi nibaza ko umushinga na Juma Shabani ivyo oye arabifite ku mutima
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviriza iradio y'Ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Theophile muri neza egera telefone mvuge cyane Théophile wo kwegera telefone ukavuga neza sindakumva neza cyane gose muri hehe kuzi Théophile professeur Libyan Théophile mwajeje professeur Libyan ni bashika kandi Théophile ashima cyane cyane ika ingingo yo kutangura iyo programme kuko ituma ika abantu bifuza kwiga ku amashuri ya doctor bayibona hafi cyane gose cyane cyane nk'abo bose bari mu Burundi n'abari mu bihugu biri iruhande y'Burundi hariho n'ikindi kibazo kandi tukivuga kuri icyo cyimbo cya Théophile cyo kugabanya amafaranga nka leta uri koresha mu kurungika abanyeshuri kwiga iyo programme ya doctor mu mahanga izo bishobora kuba arakarusha
no kuraba neza kera nzeye narigeze gusoma ahantu yuko kwigisha umwarimu no kuvuga atangure gushika heze za doktora byatwara amahera menshi yashika 60,000 by'amayero mugabe ivyo haheze nk'imyaka 5 ndabisomye kenshi mu buru abize ayo doktora benshi bize hanze yari ifashanyo y'ibihugu byabakiriye nka jewe nafashwe no Bubiligi umuntu rero aravye ingene umuntu ari hanze akora adasamazwa n'ibindi byose akorora icyo kiba cyamuzanye cyo kugira doktora yaba byashoboka ku bwanje byobandanya ukoye kuko umuntu avuga neza akabigira mu mwanya ukwiye akabona ninge n'abandi bakora akaronka abagenzi kuko mu bintu by'ubushakashatsi gukora wenyine ni ibintu bitoroshe cyane cyane mu bisata bimwe bimwe nk'ibya amasiyansi uri wenyine biragoye cyane aricyo gituma rero guhura n'abandi b'ibindi bihugu bari ku isi mu bihugu byinshi birafasha cyane kugira ibyo by'ubushakashatsi bishobore gutera imbere nshaka kuvuga yuko mu gihe izo ecole doctorale ziriko zirugurugwa mu Burundi no gushira imbere icyo mvuze cuko umushakashatsi ntiyugarana umushakashatsi ataza kuronga uburyo guhura nabandi kugira avuge yereke ivyo yarondeye ivyo ariko akora ko abiyagira abandi abandi nabo bamugire bati aye ugire gute na gutya canke bandanya canke je nanje akamugira ati je nkora kuri ibi urora neza uravye ibinge n'ibindi bigenda no kushaka munja make gusangira ubwo bushakashatsi ubwo bumenyi
nabandi bahinga
nabandi bahinga ibyo rero biteza imbere cyane ubushakashatsi munja make nshaka kuvuga yuko muri ecole doctorale barashyize imbere kubera batekanije yuko abanyeshuri bose basohoka bakamara nk'amezi atatu bariko barakorera mu universite yahandi ariko rero ntibihagarariraho nuko niyo maze guheza ayo mashuri nshaka kuvuga nk'abarimu abo bafasha abanyeshuri bakwariga nabo barakeneye gusohoka nabo barakeneye kuja guhura n'abandi kugira bamenye mu gisata cabo aho ubushakashatsi bugeze ni bigaca rero bifasha kugira haba kanovera muri izo za ecole doctorale sinzi rero ku buryo buriho bukwiye buhabwa abo bapromoteur abo bafasha abo banyeshuri kugira nabo basoke kuja kurahura
icyo ni kintu gihambaye cyane rwose nk'uko mubivuze guhanahana ubuhinga ni ikintu gikomeye tukaba twibaza ko na Dr. Juma Shabani abishoboye yarakoze hanze cyane rwose ikarakoranye n'ama universite atandukanye muri Afurika harimo za Kamesi n'ibiki y'amashyirahamwe amwamwe icyo ni ikintu nibaza ko nabo bazoshyira imbere muri iyo programme yabo Dr. Hada reka duhe n'ijambo ubundi munywanyi Medi mwiriwe neza muri hega Medi tubwira akazi nako amazina yawe yose
nitwa Munezero
Munezero
ego no, ndi mu ntara ngozi ahantu mu buraruko bw'igihugu
yego me murasa ikibazo murasa icyumviro turi kumwe na Professor Libera ni bashaka kandi yanonose cyane gose yaje kwigisha muri kaminuza akaba yaratanguye no kuri iyo projet reka yari kwikiranye kuva mu ntango ya kaminuza yo ku rwego rwa gatatu doctorat mu Burundi tuga ku ijambo ikibazo cy'umviro
mbo ikibazo mari nagomba kubaza ikibazo nagomba kubaza yuko kuko nawe ne yavuze ntiyize mu Burundi yize mu Bubiligi
yarize mu Burundi kandi yaranahabaye professor assistant muri université y'u Burundi
ego mugabo ngira ayo mashuri ya doctorat yize mu Bubiligi
nibyo
ego cyo nagomba kuvuga rero no kuvuga nagomba kubaza yuko yihweje nk'ubumenyi baba barakuye ibyo bihugu byo hanze ageranije nawe na n'integuro babona Uburundi bufise yuko abona yuko igihugu kizoshika ku ntumbero yuko dusanga abo ba dokiteri bize mu Burundi bohiganwa n'abandi ba dokiteri abo baba bize mu bindi bihugu byo hanze hama ikindi kibazo nagomba kubaza eske ko ngira aho mu Bubiligi aho biga icyo gihe wewe yiga mu Bubiligi ngira bahahurira ari benshi abava mu bindi bihugu bitandukanye ngira byarafasha hamwe n'aho ba competition kubera mwamwize hamwe mu bihugu byinshi ugasanga ufite bagaje ifadika yuko wohiganwa n'abava mu bindi bihugu nagomba kubaza kubera Burundi buri muri East Africa kubera iki batiyumvira yuko hoba excellent doctor university nk'imwe muri East Africa a university imwe yigishije bya doctorat imwe yuko bari kwishinga nko muri East Africa hama tugafashanya kugire tugire bagaje imwe tugire ubumenyi bumwe n'abandi banyeshuri bo muri East Africa bo ikindi nacyo nagomba kubaza sinzi neza ino programme itunganijwe nagomba kubaza yuko batanga uburenganzira bumwe kugire babakire bano biga doctorat abana babiza amakaminuza prive tufate biza amasere zose naho uwo muntu barayiciye muri prive n'ubundi yiciye muri leta yuko bazoba bafite uburenganzira bumwe bwo kuja gukora ikibazo kibemerera gusha doctorat ibibazo nagomba kubaza n'ibyo murakoze
Munezero Professor Libera ntashya kandi
yego guhiganwa n'abandi ba doctorat icyo nakubwira cyangwa ico co nuze munezero nize i Burundi licence en mathématiques hanyuma ndamu mu assistant mu myaka 33 ans muri faculté de sciences mu nyuma ndagira meme nuze icyo bita DEA yo DEA en mathématiques n'umushinga ntahe juma shabani yari yashizeho ari vice-recteur hanyuma maze guheza doktora ngaha mu Bubiligi narashoboye kuza kwigisha muri faculté de sciences kuva mu 2000 gushika hafi mu 2015 guhigano rero n'abandi ba docteur icyo nakubwira coco no uko kaminuza y'u Burundi muri Afrika imbere y'amagume yari mu za mbere mu kwigisha neza n'ikibyerekana no uko abarundi bose baje kwiga hanze mu bisata bitandukanye nta numwe nibake bayobegwa kandi nta numwe nzi yayobewe kandi nuzeye ibikorwa bakoze byarashimwa hariho n'abaronse ubushimwe icyo no kwita prix nk'uko bivuze neza twahurira n'abandi banyafrika bavuye hirya no hino nabwo imizazi ya niki ariko abarundi bamye biteriteka barakora bigashimwa nshaka kuvuga rero yuko kaminuza y'u Burundi hamwe uburyo bukwiye bwoboneka ntangeka yuko uravye n'incabwenge ziri hanze abigisha muri za kaminuza cyangwa bakora mu bindi bisata byinshi bitandukanye ntangeka yuko kaminuza y'u Burundi ishobora kuramura aba barundi bacyo bwenge ari nivyo no musi ntivyoroshe nawo jango ngaho ngo abeshe yuko ko vyoroshe ariko nduzeye birashoboka ikibazo cha kabiri cyo muri EAC nagira namugire yuko kaminuza yose irateye mu isi nzima hari isata bitatu bakaroreya master na doktora n'ubwigenge bwa kaminuza yose ariko ikishoboka ni uko kaminuza y'u Burundi ishobora kunonosora igateza imbere dufate nk'igisata kimwe hanyuma Université de Makerere ikispecializa mu gisata kindi hanyuma bakaguza abanyeshuri mugabo kaminuza yose yitegereza kugira icyo gisata cya école doctorale abize privé barabakira muri izo ecole doctorale kandi hariho batari bakeyi ntawe ugira impungenge ngo ntazokwakirwa akwije
tubibutse inshuti muri seko muri kumwe nabandajya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Kwizera mwiriwe neza Kwizera matumva
halo
egera telefone hanyuma abantu muri kumwe babe nk'abegeye kure gatoyi kugira ngo tukumve neza duga ku ijambo ikibazo kimbi
halo
Kwizera uratumva
ndabumva neza ijwi rya Amerika
muri hehe
nkuko warubivuze nitwa Kwizera Eliezeri nkabamerereye mu karere ka Rulindo neza mpagaze ku isantere ya Gisa
yego me duga ku ijambo ikibazo kimbiro turiko tuvuga kuri programme ya doktora muri kaminuza y'u Burundi imaze imyaka ibiri duga ku ijambo
none icyo nagira ngo mumbarize umutumirwa mwatuzaniye munsi
yego
iyo kaminuza yo mu Burundi ko tuzi ko ari kaminuza isanzwe ikora neza ese kugeza ubu ngubu noneho nkaba nk'umuntu ubikurikirana hasi uhereye n'i Burundi kugeza ubu ngubu arabona birimo kugenda bitaye muri iyi minsi ko twumva bitarimo kugenda bigaragara neza nk'uko twari dusanzwe tubizi
murakoze Kwizera
murakoze cyane ndi Amerika
murakoze kibazo cha Kwizera mwacumvise
ego Kwizera urazi neza ku Burundi buri mu ngora nari ngorane izo ngora nzabaye mu gihugu ndi ziragira ingaruka mbi ku bisata byose na cyane cyane ku gisata cy'ubumenyi na cyane cyane kaminuza ngo byari byigwa byizwe byerekana neza yuko kwera izingora nzahabaye hariho abarimu benshi bashoboye kugenda guhunga abandi nabo baje kuya madoktora mu bihugu bitandukanye byo ku isi batashoboye gutahuka aho ndimwo mugabo inkwari tora ku mutumba agasozi kari kumwonga mutima uri mu Burundi kandi naho turi turafasha kugira basukuru bayamaze bati intuzeye mu ncamake yuko tujya kurahura mugabo ntitwibagira Burundi umwe wese arashobora gufasha yari mu ncamake y'ingorane ni ziriho kuko nkifashanyo zava mu bihugu bimwe zarahagaze ibyo birazwi abarimu b'abanyamahanga baje gufasha bamwe barahagaritse ariko rero ivyo oye ntivyatumye kaminuza y'u Burundi yugara irabandanya ikora murumva neza yuko niyo nuzeye tokotorare yuguruwe haraze imyaka ibiri ariko ibintu byose bihagarara mu ncamake rero ingwanzi ziriho z'uburyo bwagabanutse ariko ibikorwa birabandanya
hari n'ikindi kibazo mushyiraho ibiha ntibashyira kandi hariho ku byerekeye cyane cyane uburyo hariho za kaminuza igihe mwarimu hari igihe nanjye nahakora igihe hari nka amakoperasiyon mu cyongereza bavuga ko ari cooperation linkages n'ama university akomeye harimo izo mu Bubiligi ika mu Faransa no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hariho university 10 zikorana na kaminuza y'u Burundi harimo university yitwa Penn State University izo kaminuza zo ntizoshobora kuba zifasha muri iyo programme ya doctora
muri iyo programme doctora harimo cyane cyane ababirigi ntuzeye niho batanze amahera harimo ubufaransa nuzeye muri bya francophonie birafasha ariko ntikibuza yuko bamaze kugurura hazoboneka izindi kaminuza zifasha na cyane cyane umushinga naje mashabane turazi neza yuko ivyo oya abishoboye cyane kurondera abagenzi aho yaciye hose icyo nibagiye nuko hariko n'ibihugu bya Afrika abarimu b'abanyafrika baza kwigisha kandi ivyo sibishasha na kera hariho nuzeye cooperation ico ivyo bita cooperation sud-sud mu ncamake rero kera nuzeye hariho nuzeye igisata cose nka faculté de science yafashwa n'ababirigi economie baraba Suisse ubuganga medicine baraba France science appliquée yari Canada n'abadagi abongereza barafasha n'abanyamerika mu gisata cyo kwigisha indimi n'ibindi ivyo rero uko iminsi yahera niko byagabanutse n'abadagi baragiye abongereza baragiye abongereza n'abakanadiya baragenda abaswisse muri ekonomi baragenda ariko nticabuje yuko kaminuza ibandanya hariho n'izindi rero kaminuza zishobora kuba zifasha ari nka za Turiki nka End za Egypte nazo nyine hari zirafasha
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Jean Claude muriwe neza
mwiriwe
muhiga Jean Claude
Allo
muri hehe?
Allo?
Matwumva?
Murakoze cyane ni umukozi wa radio ya Amerika ngo ka Jean Claude bwo mererye hano mu karere ka Ngoma ni mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Cyarwane mu gihugu cy'u Rwanda.
Yego.
Mbanje kubashimira ku biganiro byiza mutugezaho radio ya Amerika.
Murakoze gushima.
Ndetse by'umwihariko ikiganiro muri isanga.
Yego.
Kandi n'ikiganiro cy'umunsi mwaduteguriye nacyo niza cyane kitwubatse tukagikuramo isomo
murakoze gushima
ibyiyumviro byiza cyane tuba dutanga ndetse namwe muduha n'ibisobanuro kugira ngo turebe ariko ari twashye kugifatira umutuke bashye gukemuka
ni byiza cyane gose duga ku jambo kibazo cy'imvira
akivyo navuga nuko wenda uko umutumirwa yagomeje bivuga uko bagerageza kabisa bakarekuntu bakora serivisi inoze neza hanyuma bakareba aho byaba biri kubiri gutsenda naho bakabasha kubikosora bakabasha kugira ngo bazagire intumbero nziza n'imbere yaho bari kuki ibyo byazabafasha cyane kandi bagashyira hamwe
murakoze Jean Claude ka impanuro zo gushira hamwe ni impanuro zo gukorera hamwe cyane gose ni impanuro na professeur Libera ntibashira kandi yagarutse ko reka rero ndaguhijira mu mukanya mu gice muvuze professeur Libera ntibashira kandi ariko reka twanze duhe ijambo kandi méthode muri neza
mahoro turashima
muri hega méthode
ndi Burundi ku mugwa mukuru wa politique igitega
kandi kazina ninde
Nishimira Imana ego
tuba ku jambo kibazo cy'imbira
donke mu banza mu kansura mu gato sinari numvise sije mu ariko murayagako
turiko tuvuga cyane kuri programme ya doctorat yatangwe mu Burundi haheze imyaka 2 no kuvuga ko hariho abanyeshuri muri iki gihe bari basanzwe bafite nka diplome ya maîtrise ariko bagira ivyigwa vya doctorat ka 19 ku rwego rwa gatatu ni programme yatangwe rero tuko tuvuga intambwe iyo programme imaze gushika ko tukaba kandi tuko tuvuga ni bindi byose bijanye no gutunganya programme ikomeye nk'iyo duga ku ijambo ikibazo cy'imvira
domino natanga nk'icyumvira
ugifise ego
donke uwo mugambi numva ni mwiza cyane ariko nibaza kongera ngo bisanzwe bitoroshe kuko nk'ubuye usanga abajene benshi bugarijwe n'ubukene ugasanga bafite ingorane z'ibinabiri donke nibaza ko mwebwe mwaba muri hejuru mujejwe gutegura ibyo bintu mwokoroganiza cyane dufate nk'ibintu by'amashyirahamwe ku buryo uwo muntu yaba ahejeje ibintu bijyanye na doctora atokwicara kuko ubu biragaragara neza ko umuntu ashobora kwiga amashuri menshi akarangiza ugasanga yicaye muhira na nta kazi afise
ego murakoze méthode amakinga méthode kubyerekeye abazo barangije amashuri ya doctorat gushika mu Burundi turazi ko kaminuza igikene cyane gose abarimu cyane nk'abo banonosoye amashuri gushika ku rwego rwa doctorat icyo ni kibazo nibaza ko kitazoboneka vuba cyane gose reka duhe ijambo kandi Emmy miriwe neza Emmy muratwumva
Ego ndabumva neza
muri hehe
twebwe turi mu gihugu cya Tanzania
ego
ku mfatiye kw'ikiganiro ngiye kugifatira ku mwisho niho mugiye kumpamagara
ego
ariko nagerageje kuba numva yuko mwaba muriko muvuga ko ku bintu bijyanye na doctorat abantu baheza bakabura akazi
icyo ni kibazo cyari kibajijwe na méthode gushika ubu turiko tuvuga cyane ku byerekeye iyo programme ya doctorat eka intambwe ishitse ko haraze imyaka 2 twavuze ikibazo cy'uko hari abarimu badakwiye babafasha kwandika no gushakashaka ububiko bw'ibitabo ibintu bya gutyo ni tuko tuvuga kuri iyo programme ya doctorat
ingereza de kuwa nugira ikintu naba nuhiriye nuko iprogramu ya doctorat itaba ishobora kuba mu Burundi kuko icya mbere ntabigisha baba bafite bakubakwiye
iyo programu yaratanguye irabandanya kandi iriko irabandanya neza nkuko twabyumvise n'abantu babikurikiranye hafi
eko irakwiye ikibazo kizoko nuko n'abashobora kuza babahegeje nta bumenyi bukwiye nk'uko bahora baza kuyironderera hanze bazogira kuko ubwa mbere mu Burundi nta bikoresho bihari nta kintu bavuga bato nta bumenyi ni hii system ya fundamento irikiraza ni nacho gituma bazokwama bagira ingorane
reka tubaze Professor Libera ntibashira kandi niba icyo cyimviro cyanyu agishyigikiye umuntu ahejeje muri kaminuza agaheza muri iyo porogaramu y'u Burundi yaronse abarimu bamufasha ikaba yaronse ukuntu yungunganya mu byerekeye ubushakashatsi ashobora kuba atanga n'ubumenyi n'uwundi afite doctorat ivuye hanze
niyo giri mpunge nge hariho amateke kongine abanyeshuri babazwa ningene bebene la yuko kujari kwa riga ariko randika ibyo bita igitabo tese aheza akayisigura akayere akerekana neza ibyo yashitseko haba rero sumwari mumwe aba kenshi baba ari batandatu canke indwi baheza bakamwumviriza hanyuma bakavuga bati noneho kubitsa ko biba mu muri fazi zibiri icambere coco abafise umunyeshuri wese afise abantu batatu bamukurikirana komite de thèse abo rero baramukurikirana muri iyo myaka yose bari korakora hanyuma navuze n'ibimwe by'amaseminaire umunyeshuri wese arerekana kenshi intambwe
ego
hanyuma bakamukosora mu mperuka rero bamwemera gusoma icyo gitabo ciwe babonye neza yuko abishoboye abikwiye kuronga urupapuro kumutsindo rero ndibogira impungenge amategeko uko bitekanijwe uko biba muri za kaminuza hose mu Burundi bazogira cyo kimwe no kuvuga yuko batazokwemerera batazobahama ama diplome ya ngondagonde
ni vyiza cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandi nyakumviriza radio hejuru ya Amerika turi kumwe na Jean Bosco mwiriwe neza
ego mwiriwe
muri hega Jean Bosco
ndi Bujumbura mu Burundi
ya kandi kazina ninde
Nsabimana
duga ku ijambo turiko tuvuga cyane cyane kuri programme ya Dr. Ha mu Burundi yatanguye haheze imyaka ibiri
ego murakoze tena gomba kubaza uyu mutumire
yego
numvise ko ariko aravuga yuko atampungenge twogira nanje ndi umunyeshuri wo muri kaminuza y'u Burundi kuvuga yuko atampungenge twogira kuri ku rupapuro rw'umutsindo ruzotangwa muri doktora ngaha mu Burundi ego nibyo birumvikana kumbure bazobikora nkuko ahandi bikogwa mbega abo baba ariko barifashisha intabwenge mva makungu zizofasha neza urugwaruka ruriko rurakurikirana ibizigwa bya doktora ngaha mu Burundi kugira ngo umuntu yumve yuko yorema naho ariko atubwira yuko ego nibyo turabizigira abadokteri bacu barabishowe n'abaprofeseri ariko hari akwiyeho abigisha mva makungu b'incabwenge boshishikara gufasha ko aba banyeshuri bariko barakurikirana zino nyigisho bazoronka impamyabushobozi izoba kumbure ishobora kwizigirwa no mu makungu kukubera barose abigisha b'ibihangange abo bigisha b'ibihangange mva makungu boba bariho boba barabatorondereye murakoze cyane ico kibazo cyanze
murakoze Jean Bosco professeur Libiran Bashekana
nari nabicishijemo ndabavuga yuko ngine bitunganijwe yuko umunyeshuri wese afise abarimu babiri bamukurikirana umurundi n'umwarimu ari muri kaminuza iri hanze benshi basubari mu ngaha mu Bubiligi icyo ni cyambere icya kabiri nagomba kubwira Jean Bosco muri corps doctoral muri bintu bya doctora nuzeye baraba icyo bita publication no kuvuga ubushakashatsi umunyeshuri wese aba yagize hanyuma akawumenyesha isi yose kugira ubwo bushakashatsi bushobore gusohoka muri revue scientifique hariho abahinga batatu babara nonosoye neza ivyo uyo mushakashatsi aba ashize ahabona abakiga yuko harimo intambwe yuko ivyo bikogwa byoje ahabona mu ntamake rero imbere yuko umunyeshuri wese aronka urupapuro rw'umutsindo nuko aba yashoboye gushira habona amakungu gushabona no kuvuga gupublia muri revue scientifique haba harimo abo bita des arbitres ntuzeye aha kenshi muri za kaminuza z'iburaya basaba yuko ubwo bufise nka article nka zitatu zemewe zasomwe n'abahinga ibyo rero bibi barikurikije uko nje nta mpungenge mfise yuko abo banyeshure bazoba bashifise ubushobozi nk'ubwo abandi bafise hama rero harimo incabwenge muri zo makuru atangwa mu vyigwa bitangwa harimwo abazungu n'abanyamahanga baza gufasha muri za ikora doctoral cyane cyane harimo ababiriki abonzi n'ababiriki
tukivuga kuri ico kibazo c'incabwenge nyene hari twari twize kuvuga abigisha bashobora kuba bari mu bihugu bitandukanye nabo nyene bafite za doctora ikaba maze igihe kirekire muri iyo mwuga bafasha n'abanyeshuri kwandika ibitabo vyabo hakaba kandi hariho ntawo vyiyobagiza abarundi cane cane bari mu bihugu byo hanze ha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari habo usanga bari ku rwego rwo hejuru cyane rwose aho usanga ari bo nk'abadoyen ba faculty akomeye nka ekonomi hari bari mu bigo barafasha abandi kuronka za doctora ico ni kibazo eka ni kiri mu nyishu abajejwe iyo programme ya doctora abashobora kwitura ko bakaraba ko bubana no gushikira kuri abo barundi bari hanze aho kubanza kuja no kuri abo bazungu banganya ubuhinga sibyo
neza cyane rwose ni ikibazo ntuze na Jean Claude icyumviro yari yaterereye Jean Claude agite yavuga ati no gufashanya uburundi burafite incapwenge nyinshi bwanonosoye mu buhinga bwinshi mu bisata byinshi dufatanyije tukongera tugakoresha ubuhinga bwa none ntankeka yuko ikore doctorale yotera imbere igashinga imizi ico nabwira bari kora twumviriza nuko ibi byo gufashanya ibi by'uko incabwenge ziri hanze zoje hamwe zigafasha igihugu cha twibarutse bikorera kogwa mu minsi iri imbere muzokumva ibiriko birakogwa tuzofashe ibyo dushobora byose kugira Burundi gutera imbere kugira ya maikore doctoral ntama ikore doctoral ya ngonda gonde ariko rero bisaba yuko nguko Jean Claude abivuze ko dufashanya twese
tubibutse nshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika turi kumwe na David mirwe neza
mirwe cyane
muri hega David
ni mu ntara ya Gitega
yego me akandi kazina
Nahimana David
murasa kibazo murasa cyumvira
yego nashaka kubaza ikibazo uwo mutumire mwatumye mu kiganiro
yego
nari mfise ni ikibazo kijyanye n'amakenga kuko urabona kuva igihe basubiriyemwo ibyigwa byo muri za kaminuza hagira BMD birashika abahejeje ubu abahejeje bakarangiza ugasanga ku kibuga cy'akazi baranenagurwa ubwo nizo hava tugira duca mu ibyo n'icyo gisata cya doctor ugasanga bigenze uko ni ikihe kintu uwo mutumire yotwereka cyo tuma abarundi naho mahanga ahurumbira udakwiye icyo gisata mu Burundi bwacu iyo bakoze nk'icyo kwato tubiri cyane n'amakenga ntigiye kwico
murakoze
iyo doctor ya doctora bariko baratunganya mu Burundi barafite uburyo bukwiye butuma batanga ubumenyi bukwiye nk'ubwo harabutanga hanze y'igihugu
murakoze David Dahimana iki kibazo cya nyuma yacishije reka aduze ku ijambo ku kindi kibazo Professeur Libera
oui nzaye ntitwovanga ibintu hari ibintu bibiri bidasa BMD no kuvuga imyaka itatu ya mbere bita bakaruriya canke bashoriye nashaka kubwira David ko uheje BMD atamwuga abafise nta mwuga bazi ni intango yukubwira ashobora kunonosora umwuga acagira muri master abo mwarimu aba umujournaliste abo mu agira droit kakatso mu avoka ibyo byigwa muri master BMD ni uburenganzira gutuma uja kwiga umwuga ariko gituma rero nabaheje BMD atakazi baronka hongeye kwingura nzira mu gihugu ariko kuvya doctora vya ikore doctoral twabivuze nta mpungenge na ntoyi uzoheza wese murazi amakaminuza ari mu Burundi ni menshi cyane abarimo barakenewe si naho norekizwa kaminuza amahoro n'umutekano bigarutse ntangeka yuko hazoba ayandi mashure mashasha ari ama institut spécialisé ivyo rero abazokwigisha yo bose bazoba rabo bize muri za ecole muri izo ecole de doctorat
abari muzo bakenewe rero
batwakenewe cyane gose
tubibutse inshuti mwese ko muri kama abandanya kumviriza radio hinjwe ya America turi kumwe na mahoro mwiriwe neza
yewe
muri hega mahoro
ndi mu Rwanda ndi Musanze
yego me murafite ikibazo murafite ikimbiro turi ko tuvuga kuri programme ya doctor
mfite nabazo mutumirwa
yego
ese niki cyakorwa kugira ngo abanyeshuri bose babe bahabwa ireme ry'uburezi rifatika rifite n'ahorira kuko muri za kaminuza tubona hari ingero tujya tubona hari abarimu cyangwa abaprofeseri bigisha ibintu bamwe abarimu bigisha ibintu batazi banigisha n'ibyo batize ese umuntu kugira ngo ubure guha umwana uburezi ni ukumuha ibyo uzi kandi byose
murakoze yego ndagusubiramo ikibazo cy'amahoro mahoro afite amakenga ko hariho abigisha muri za kaminuza bigisha ibyo batazi icyo kibazo cyotorwa inshugute ivyo avuze sinzi ko ari ivyo mugabo mu gihe byo bari byo abigisha ibyo batazi icyo kibazo cyotorwa inshugute
biratekanijwe n'amategeko na cyane cyane muri system nshasha y'ubujumbura bita BMD canke Bologne i Buraya canke mu Faransa LMD nuko hari kuriwe kugira sinon vita inspection mais evaluation kuraba yuko faculté kanaka yigisha byo kandi n'abarimu babishoboye hamari ndikibuza yuko muri yo evaluation bevaluwa n'abarimu mbere wundi muti kandi ukwiye ngaha mu bihugu biteye imbere tugira jewe abarimu abana nigisha mbejeje kwigisha ndabaha formule hariho formule aligne bo nyene bakagenda barandika ibyo bashatse ku byose kuri jewe ingene nigisha neza nabi aho ndokosora aho ndogorora cyangwa bakavuga yuko nabizi cyangwa bakavuga neza bakandira amashugwe ivyo rero no mu Burundi bitaza kucaho kugira ntuzeye ibintu bije ku murongo hanyuma rero donc nuzeye hariho na muri ministere de l'enseignement supérieur hariho ni direction que ijejwe ivyo zo ku vya evaluation
tu galuta kandi ku kibazo cigitigiri kinini c'abanyeshuri baheza muri iki gihe ugasanga ntibashoboye kuronka akazi ikintu mubwira abanyeshuri muri iki gihe bafite nk'iyo diplome ya bachelier ikintu akamwe mu batera n'akazi
ichi akamana batera nuko batokwihebura ico ni cyambere ica kabiri nuko bo kurondera umwuga biga bagakoresha ubumenyi
bwa bakabandanya amashuri bakagira nka maîtrise
bakabandanya amashuri bakagira maîtrise cyangwa bakiga de formation technique nk'uwagize pa bakarorero uwagize neza muri za electricité arashobora kunonosora kugira nka stage arondeye akagira akanonosora neza ibijanye no na technique gukora pa kuva muri teori akaje muri pratique ariko rero nibyo ndazi neza yuko noze 60% des jeunes bashomera baheje amashuri ni ibintu bibabaje ariko bizote bije ku murongo no kubera igihugu kiri mu ngorane ni ibintu byumvikana
Professor Libera niwashika kandi ndagushimiye cyane guse ku kanya watoye kugira ngo tubwire kuri programme namwe musanzwe muzi mutumire Juma Shabani yanditse avuga ko yaronse ingorane za nyuma yari kuduha inkuru y'imbaho y'ukuntu ivyo vyigwa niriko biragenda ariko nibaza ko ari ikibazo tuzogaruka ko turabashimiye rero inshuti mwese mwaduteze amatwi turashimiye ingenio tukadushimiye kandi na Fasira yadufashe kugiranya ibiganiro turabateye akamo mwese mubandanye bumviriza ibindi biganiro bya radio Ijwi rya Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
Abakomeje kutwumva ni radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC.